Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenia Mukampusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Abaturiye imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda barifuza ko ubushyamirane hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'umutwe wa MA-23 bwahagarara bakongera kubana n'imiryango yabo.
Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubyara wanjye ari hano hepfo, bapfora ari hano hepfo, wajya kwagira se kunyita umwanzi, umwanzi araturuka he?
Uwo ni umwe muri abo baturage. Mu Burundi ababyeyi b'abana bafite ubumuga bamaze kujijukirwa n'ibyerekeye kujyana abana babo mu mashuri, ariko haracyari inzitizi ahanini mu bijyanye n'ibikoresho ndetse n'imyumvire muri rubanda. Urugaga rukomeye rw'abakozi muri Tunisia rwamaganye ingamba za Perezida Kais Saied zijyanye na politiki hamwe n'ubukungu, harimo amatora ateganijwe muri uku kwezi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu mwanya nyamujye kure ya radio yanyu. Tuhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Tunisia, urugaga rukomeye rw'abakozi UGTT kuri uyu wa gatandatu rwamaganye ingamba za Perezida Kais Saied zijyanye na politiki hamwe n'ubukungu. Muri izo ngamba harimo amatora azaba muri uku kwezi. Urugaga ruravuga ko rutagishoboye kwihanganira icyahungabanya demokarasi. Ruravuga ko rufite abanyamuryango barenga miliyoni kandi rwagaragaje ko rushobora guhagarika ubukungu bw'igihugu mu myigaragambyo. Uru rugaga rwigeze gushyikira Perezida Saied nyuma yo kwiguzaho ububasha bwose mu mwaka ushize, ariko rwanagiye rwumvikanisha ko rutamushyigikiye. Uru rugaga UGTT ruravuga ko rutagishoboye kwihanganira icyerekezo cy'igihugu kirimo urujijo n'ubuyobozi bw'umuntu umwe ndetse n'ibintu bitunguranye bidashimishije byihishe inyuma batabona aho biganisha igihugu na demokarasi yacyo. Umuyobozi w'urugaga rw'abakozi Nureddine Tabubi yabivuze mu ijambo yagejeje ku bantu ibihumbi bamushyigikiye. Mu kunenga cyane Perezida Saied, Tabubi yakomeje agira ati: ntituzazuyaza mu kurengera uburenganzira no kwishyura ukizana ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Tuve muri Tunisia twerekeza muri Ethiopia. Ishami ryabo ryita ku buzima w'MS riravuga ko itari ryabona ubwisanzure bwo kugera mu ntara ya Tigraya hose mu majyaruguru ya Ethiopia nk'uko bikubiye mu masezerano y'agahenge yashyizweho umukono hashize ukwezi. Guverinoma ya Ethiopia n'ingabo za Tigraya basenye amasezerano yo guhagarika imirwano ku itariki ya kabiri y'ukwezi gushize kwa 11. Cyari ikintu gikomeye mu rwego rwa diplomasi nyuma y'imyaka ibiri y'intambara yahitanye abantu ibihumbi, igakura mu byabo abandi babarirwa muri za miliyoni n'ibihumbi magana bugarijwe n'inzara. Ingabo zaturutse muri Eritrea mu majyaruguru n'ingabo z'igihugu bituranye cya Ethiopia mu ntara ya Amhara mu majyepfo zarwanye ku ruhande rw'ingabo za Ethiopia mu ntara ya Tigraya, ariko ntizari mu bumvikanye kuhagarikwa ry'imirwano. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu kwezi kwa cumi yashinje guverinoma ya Ethiopia kwimana ibiribwa na serivisi z'ubuvuzi nk'intwaro yo mu ntambara mu ntara ya Tigraya. Guverinoma ya Ethiopia yahakanye inshuro nyinshi kuba ibuze ibyangombwa by'ubutabazi kugera muri iyo ntara. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora no gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Dukomereje noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abaturage bakoreraga imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batuye mu Rwanda barasaba ko imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa MA-23 ihagarara hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Inkuru irambuye na Tuyishime Gloria.
Uyu n'undi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa MA-23. Amasasu ashobora kumvikanira ku mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'Abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu baravuga ko ubuzima butameze nka mbere
ngo gufata isuku nkajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri aha ngaha usesuye
nta bukozi ni iki
gukorereza ufata isuku ukajya guhingira 1,500 byaranze pe njyewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira nafata isuko ngajya kugukoreza nk'uko nakoreje ariko ubona ntibishoboka mfatanyije n'interahamwe noneho imiventuwa irazira irabatumbika
hejuru y'uko tutagera twaca inzura uko twakora ndabukoze najyagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona n'ikayi yo kugira ngo bajye ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe n'uko tutakijayo
Habimana ni umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Nese ubuno mbashe ngo ndamanu ibirayi muri Kongo cyangwa amatunda. Buro wari wamana amatunda hano kibumba bumba. Hari ndambara ntibyashoboka.
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa MA-23 n'igisirikare cya FARDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko MV3 yakumvikana na leta bakaje mu mishyikirano umuntu w'ikinyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu urwanda na Kongo bikagenderana uko byaba bisanzwe bigenderana n'undakindi twifuza kwa umutekano urwanda na Kongo twahira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizokaje ku murongo kubona abona abakongomani bahejwe inyuma
ni ugushaka kundi umutekano rwaboneka bara abaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye
abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubana n'ababo bahunze
ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo tuhagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo ibaze data wacu ari hano hepfo mu byabanje ari hano hepfo bapfora hano hepfo wajya kwagira se kunyita umwanzi umwanzi araturuka he
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu Murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe iyo ugenda ugana ku mupaka wa Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mpaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira tuyishime Gloria ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda
tukiri ku kibazo cy'umutekano muri Kongo abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imitwe yo kwirwanaho bivanye mu biganiro bya Nairobi cyo gushakira umuti amakimbirane n'intambara biri mu burasirazuba bwa Kongo. Mugenzi wacu Eroje Birika neza aratubwira impamvu.
Abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imirwi y'abanyamurenge yitwaje ibirwanisho yitakwa yo kwirwanako batangaje ko biyongereye mu biganiro bya Nairobi kuri uyu wa kane. Babishyikirije mu rwandiko basohoye. Ijwi rya Amerika rimaze kurubona ryakuye Enoke Ruberangabo yaserukiye ubwoko bw'abanyamurenge. Yatanguye atubwira imbonyamukuru zatumyewe n'abagenzi be biyongereye mu biganiro.
Zakozwe nabo turi kumwe hano twazanye mu biganiro bamwe baraha abandi ntibaje abona abamayimayi bitwa ba Biroze Bishambuke ya Kutumba Irunga bakorana na Redi Tabara y'Abarundi ni ibitero baduteyeho ejo bundi ibitero mu Minembwe imihana itatu y'abanyamurenge bicamo abantu bishemo abantu 7 bakomeretsa abandi 10 kubera ivyo bitero rero twahagaritse ibiganiro kugira ngo ivyo dusaba zumvikane kuko muri ibi biganiro uzategetse ko ibitero zahagarara uzakora ibitero bazamwirukana ndetse akanafungwa muri Kongo
yemera aho guhagarika kuja mu biganiro atari wo muti mugabo ko byari ngombwa narijya babisabwe n'imiryango yaburya babo muri izo bitero byo ku munsi wa gatatu w'inyendwi rubera ngo abanavuga afata umuntu n'umwe yoreka kubatahura akabitiranya n'imbogamizi z'ibiganiro
guhagarika si wo muti kuko guhagarika kwacu ndi kwahagarikia ibitero ariko guhagarika kwacu icya mbere ni ukwerekana kababaro izo twabisabwe n'ababyeyi bari hariya mu Minembwe babuza abantu babo turabanya Afrika urumva no gukurikira iyo twabanza tukagikora ariko n'izo biganiro rero ntacyo bivuze mu gihe hano havugwa ko nta bitero bizongera kubaho si twe mbogamizi kuko twegwe turabogamiwe abazanye imbogamizi ni abakoze ibitero kandi binyuranije n'amategeko agenga ibi biganiro ubwo rero si twebwe kibazo ikibazo ni abazanye ibitero twebwe n'ubundi twavuze ko turi tayari gukomeza ibiganiro izo twumvikanye hano ko nta bitero bizongera kubaho zubahirijwe twakomeza tukaganira n'ibitero bigakomeza urumva zaba bimaze iki
abagirizwa n'ubwoko bw'abanyamurenge kuba barakoze ibitero byahitanye abantu minembwe benshi iruhu rya Amerika ntiryashoboye kubaronka yamara Aimable Naburizi umuvugizi wa Mayimayi Biroze Bishambuke umwe mu mirwi yagirizwa yatubwiye mu butumwa buto bwanditse ko ahubwo abagwanyi b'umuhari watwirwane ko ubwizwe n'abanyamurenge bateye ibirindiro bya Mayimayi ku munsi wa gatatu nabo babona kwivuna yongeye ko kwibaye inshuro yindi wibagabwe ku bitero aho hantu mu gihe gito ruberanga basanga ubwo tugata gutorera
ntakundi bavuga ariko abahazi harmonisco iri hariya mu minembwe iyo farde ziri mu minembwe iza kuba ikora akazi kayo n'izo bitero ntibyari kuhaba kuko bafite aho bavuye naho baje gutera
kugira imirwi itandukanye iseruke abanyamurenge isubire mu biganiro yasabye ibintu bitari bike birimo ukwirukana mu biganiro akomeza gukora ibitero muri Congo
kwamagana biriya bitero ibitero bihagarara Burundu EAC bivanaho Red Tabara hari iwacu ikindi dusaba nuko bakwirukana aba bakoze ibi bitero bari hano mu biganiro kuko userukira perezida wa Congo yari yabivuze ko uzongera kugira ibitero bazamwirukana ndetse bakaba banamufunga hariho ubushake buhagurukiwe n'izo bihugu izo bihugu rero zakumvisa ko izo ngizo zubahirirwa nta bitero bigihari twaganira nk'abaturage tukongera tugasaba
kuwa kabiri intumwa idasanzwe ya leta ya Congo muri ibi biganiro Serge Chibangu yari yavuze ko imirwi itazemera gushyira ibirwanisho hasi igiye kwibonera ko
iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri ikigongo c'umukuru w'igihugu c'ibihugu vy'akarere na Afrika yose iduhanze amaso nibaza ko bigishoboka ko baze mu biganiro ntidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibigwanisho ku mvo zitandukanye bicwa n'ingabo z'akarere kumbure kubera birengagije amahigwe bahawe
ibiganiro vya Nairobi abanyamurenge biyondoroyemwo biriko biba umuhari wa M23 wigaruriye uturere twinshi muri kivu y'uburaruko kuva mu kwa gatandatu uyu mwaka utarimwo kuri uyu wa kane igisirikare ca Congo cawagirije kuba barishe abantu barenga 50 mu turere utwara nawe avuze ko ari amayeri y'ubushaka kubankanisha n'abanyagihugu gusaba ko haba amatohoza yigenga unagabisha ko bashobora kubihonya bwoko mu karere ka Masisi haba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tunyarukire noneho mu Burundi mu ntara zo mu majyepfo fo igihugu aho ababyeyi bajujukiwe mu birebana no kujyana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo by'igororero ibyo bikaba byerekana ko barimo gucika ku ngeso iyo guhisha abana nkabo nubwo bitaragera ku ntera nyayo mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye abahiye inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi
ikigo cyitiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba Bururi Rumonge na Rutana kirimo abagendana ubumuga bagera ku 120 bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta abo cakira kigagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara Gakiza Felix ite umubikira kirongo yati twebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari cabagendana ubumuga ariko hari amashuri canke ibitaro abana biga ko batoroherwa
aho notanga akarorero nko ku mashure akarorero kandi nko ku bitaro aho ugendana ubumuga yo shobora nawe nyine kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga wa muntu yagendera ku ibekiye wa muntu adashobora kuduga ingazi urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi
abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora nk'uko umubikira abyemeza
ku mubyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose baje ko abakomeye usanga batiyumviriye umuvyeyi agenda no bumuga ngina zo kwibaruka
gutunguruto kugenda no bumuga biramwindiramwo agatinda kabona nawe nyene kwatacamaze ntabagikora ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite
yadashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agira na kagatima kabi ko kubona ko nawe nyene atashoboye agatera agira kagatima ko kubona ko atameze nk'abandi atacu yoshobora gushika ko
abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera Bahati Evangeline
kenshi nibikunda yuko wojayo
Samuel Nkurunziza nawe ati nibatwubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye
jewe naranezerewe uko mfise umwana narose umwana ndanezerwa ndamwakira muri jewe ndamwakira ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuka ivyavyo byose na karonda kiwanyu nanje ndamubwira nti wacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise
kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina batesha agaciro
aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero barabita ko ari bakamuga barabita ko ari bakajisho barabita ko ari bakaboko barabita ko ari bakaguru mu kibano usanga babita amazina atabereye ibitutsi
Murunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nkuko Claudette Nizigimana byemeza
kare muri iyo minsi hetse hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise aho ndavuga nk'abo bita bakajisho bakaboko canke bawa Kenya kubera ariko aracumbagira ariko uno munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamukimitiranya n'ubumuga bwiwe
ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze
iri bwirizwa rero rirahari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mungiro cyo niyo ataratangura gukora mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mungiro
mu byo kugwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byo hugwizwa
amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimbye hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari hanyuma ico bituma rero amashuri ashobora kwakira abo bana ni make cyane
Claudette Nizigimana arabona ko amashuri y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi murunani rw'amashuri hamwe yabagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ryategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho gutyo iryo tegeko ryo tarija mu ngiro abategura inyubako rusange nabo bohoza kumuzirikanyi abagendana ubumuga mu kibandi kibazo c'abagendana ubumuga bo kigira icabo bakabashigikira bo batene intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye
arakoze mugenzi wacu Thierry ndashimiye kuri iyi nkuru hijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tujya noneho irahe mu Buholandi aho abagabo babiri bahoze bayobora umutwe w'abarwanye Anti-Baraka muri Centrafrica bitavye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI baregwa kuba uwo mutwe warishe ukanahohotera abenegihugu amagana bo mu idini rya Islam muri Repubulika ya Centrafrica bo hamwe n'ababunganira mu mategeko bahakana ibyaha byo mu ntambara n'iby'agahomamunwa bashinjwa mugenzi wacu Kef Craven yo nkuru akomeza inkuru
Alfred Katom batazira Rambo na Patrice Edouard Ngayisona bagirizwa na Senere Muzamakongo mpana bya CPI irirahe ibyaha by'ubwicanyi guhohotera kunyuruza no kugandagura abantu babahora idini ryabo rya Islam muri Centrafrica kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'2013 gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abantu hafi igihumbi boba barishwe ugwa agashinyaguro nk'uko umucamanza wa sepeji yabivuze ku itegeko ryabo bagabo babiri isura uwahoze atwara intara ya Robayi na Mbayiki igwiriyemo abayisilamu mu bumanuko bw'igihugu yabwiye sentare ko yiboneye abantu barenga ijana bishwe n'abagwanyi ba Antibalaka bari barongowe n'abo bagabo babiri ku musigiti mukuru yemeje ko mu ntara yiwe hari n'ahandi hishwe abenshi kurushabo wundi yahoze atwara umwe mu misigiti iri mu gisagara cha Bangi umugwa mukuru wa Central Africa yavuze ko yakiriye impunzi zivuye mu duce cumi barenga ibihumbi mirongo ibiri bahunze ubwicanyi bukogwa n'abagwanyi ba Antibalaka yemeje ko azi neza abantu benshi bahohoterewe ubuzima n'abo bagwanyi sentare mpuzamakungu mpana vya sepeji isigura ko umuhari Antibalaka wari ubwizwe n'abanyagihugu hamwe n'abasirikare bahoze ari aba François Bozize akiri ku butegetsi imbere y'uko abukogwako ndetse na Alfred Katom yahoze ari umusirikare wa leta sepeji yongera koko uwo muhari washinzwe kugira wihore mu kwica abayisilamu kuko hari uwundi muhari wari wafashe ubutegetsi Seleka wica abakristo mu bice bitandukanye by'igihugu abatwara uwo muhari Seleka nabo nyene bari imbere ya sentare mpuzamakungu mpana vya sepeji ivuga ko muri iyo ntambara abantu barenga ibihumbi bitatu bishwe Alfred Katom co kimwe na Patrice Edouard Ngayisona barahakana ivyo bagirizwa bavuga ko ata muntu bigeze bica kandi ko atawe batumye kwica kuwakoze icaha ari we yogihanirwa ku gatwe kiwe ni nagwo rurimi rw'ababuranira mu kiganiro cihariye bahaje ijwi rya Amerika uyu ni Maître Milene Dimitri.
Nous avons une stratégie, nous avons plusieurs éléments de preuve que ce soit écrit.
Ati turafise ingenero tuvyerekana, turafise n'ivyemeza bikwiye, vyaba ivyanditse amajwi canke amasanamu. Yerekana ko ikatoma ahubwo yagwanya abaroberi b'umuhari Seleka, nawe nyene wari wakoze amabi y'amaroregwa. Kuyu mugabo atigeze aja kurondera abanyagihugu ataco bazira b'abayisilamu. Icyo abantu bakwiye kumenya ni uko kuba akekwaho ibyaha bikomeye kandi urubanza rukaba ruri muri sepeji bidasigura ko aca yagirwa n'ibyaha atakoze haba namba. Ikindi naco ni uko umushikizamanza n'abakoze amatohoza batashyitse hose muri Central Africa kandi batazi neza igihugu ingene kimeze.
Avec des enquêteurs qui n'étaient pas centrafricains qui sont allés enquêter sur le terrain.
Icyo bikoze abo banyamategeko baremera ko ubwicanyi bwahitanye abayoboke b'idini rya Islam bwabaye kandi ko benshi bahohoterewe ubuzima yamara bati ntawo kwemeza ko amajana n'amajana bishwe bose n'abo bagabo babiri gusa batahubwo sepeyi n'amasentare yo mu gihugu nibarondere uwakoze icaha wese.
Des crimes ont été commis, des crimes doivent être punis, la question c'est
ibyo birumvikana cyane kandi nta utabizi ko hakozwe amabi menshi harimo n'ubwicanyi muri rya myaka kandi ababikoze babwirizwa kurondegwa bagahanwa ahubwo ikibazo gikomeye kiri kukumenya neza wakoze iki na kiriya uwishe nakana naka bisigura ko n'amasentare yo hagati mu gihugu afise igikorwa kinini kurondera bice abantu haba mu ntara canke mu gisagara ca Bangi.
Des crimes directs, que ce soit dans les provinces ou à Bangui même.
Mubatanze ubuhamya bw'ivyo babonye harimo uwavuze ko yiboneye Alfred Katom umwe mu bagirizwa ariko aragirisha amanama menshi yo kugarukana amahoro no kunywanisha abanya Central Africa inyuma y'intambara. Aba baburanira bavuga ko iki ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko naho bokatirwa bogabanerezwa igihano. Abacamanza ba sepeji bemeza ko ahoye Katom yariko aragarukana icyizere yigegereza leta mfata kibanza kugira ngo azotogwe mu matora. Ibi ndetse byavuye biba kuko Alfred Katom yabaye umushingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Mu myaka ibiri yakurikiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yinjiranye inkoho mu nama nshingamateka ndetse ararasa hejuru mu mpari zari zahuje abashingamateka. Aha niho yafatiwe ashikirizwa ubutungane co kimwe na mugenzi we Patrice Edouard Ngayisona yigeze kuba umushikiranganji w'inkino akaba n'umwe mu bagize komite nshingwantwaro y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika. Ababunganira bavuga ko igihano kinini bashobora kuronka ari cyo gufungwa imyaka mirongo itatu yamara ku iyo myaka yoba ari myinshi kuri bo. Ni urubanza rurimwo amasura menshi abanyamategeko bemeza ko ruzofata igihe kirekire kugira ngo ruhere. Cyeclave ni inkuru irahe ku bwijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika n'umwanya wa Combo Taxi mutegurirwa na La Benevolencia mukagigezwaho n'ijwi rya Amerika.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monena kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Okay. Sofe, wewe mbona risa urakwijiza ngombwa. Subira mu modoka yawe ugende. Sisire kukubona nga. Wewe nawe wa mugabo. Wo guma.
Mada ibyo byango mwana beretse ni byange rwose kandi biruzuye ni impamo ya Mungu.
Wewe mbi yakubye kuvuga. Eh? Abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafise. Uranyumva neza. Icara hati kwanza. Shika hati.
Mwambabare.
Madame pardon, eh? Client wangu kwa nobe. Kweli alipita pale ku frontière bakangala mapapi yake bakamwacha kapita. Madame pardon vraiment. Mwacha aende.
Ni wewe ukanga mategeko cyangwa ni jego? Icara hati na wewe kwanza. Ugumane nawe. Ari, wa mugabo. Ibyangombwa byawe byose biri he?
Nta bindi byangombwa rwose mfite.
Eh, akazi ukora ni aka.
Yembo mufundi.
Aha, none ntuhora utwara inkoro fani. Sibyo?
Nyine. Yego. Inkoro fani njya nyitwara.
Aha, uruhusha rwo gutwara inkoro fani ruri he? Mpereza.
Ariko se rwose mata.
Madam, madam biki, jandi madam wa?
Mumbabare.
Ugo uruhusha rwo gutwara inkoro fani urarufise cyangwa ntagufise?
Nuzo ko ari ibintu namenye
ku kanzi. Akaja gari dushaka ngahi wacu. Uranyumva neza? Abantu hamwe mutafize ibyangombwa, nimwe mu kazi mudugana ngahi wacu turi maso turango tubagwanye
apana permis en gorofani c'est pas facile les madame
uri kuvuga ngo jenga renze urwe we rero ugindukabone ha ivyo bivuga urabyishura hasi hasi umunyane mvuze ngo hasi urare twebwe ingera dufata abagizi banazi Ewe, mungani mungazi tuwa huyu mungawa niliru.
Kaya mana, njibi nige chigo.
Ewe, huyu mungawa tegeza kubo.
Shuka wewe.
Hama nyama hanga kusawa zabu tera kajagari.
Ewe.
Ewe, ndana vivu, ndana vivu. Kaya nuku mwote kwa ndayi mwote kwa jeo.
Sofi, wakabjaro wa mwanyu. Mungoma jie kunyi tule bako kwa sofi.
Zima, kazibe mwema.
Mana, njibi nige chigo.
Nino na kawisa hivi vitu hakuna mwa michezo. Madame Rusa sini nikuulize tu maswali kidogo tu.
Fakuwazi.
Uko nani ojiste?
Ngo?
Unatumika mservise gani?
Eh?
Ya polisi yao ya arme?
Jeo?
Mhm.
Sipi mpolisi chango zisindu msoda mkawo. Kundi kihubu chiyo.
Ah, minaona sasa. Donke nye munajirusu tu kukuya munakia sumbo watu na kubabize huku muna walumba madokimati nyazi kwake. Ngoi.
Nonesho, ibiri kuna kila nini?
Mine leta polisi, eh? Kamsa watatu explike. Kama muko na droa kulomba watu madokimati aziko. Ngoi kidogo. Alo?
Eh?
Ni polisi ya usangi?
Muna muna kutungu nye muana zanika hama kaya polisi.
Mariru sasi, shofe bigenze bite ko bakizwe n'amagu. Burje ntabwo bara abapolisi se?
Ba polisi ba wapi? Ushona ba polisi ba vile benye abana te uniforme.
Ba polisi ba abanya mitwe.
Ba polisi ba kweli bana kwa pale ku respecter loi. Na hapana kukia bize na kusumbua watu. Ba polisi bo peke njo bana pasha kwa bana jicharge na ma sécurité ya watu. Bon, kia tujende, tujende lishe tuye, tuachana na bali wa mwizu. Wani zibu kwa wena kimbia, ba, ananguka.
Yewe, yewe, yewe. Daru simbu, yewe, ndumi weko.
Chari kigani yo Combo Taxi, igi kino muteguri kwa na la Benevolencia Grand Lac.
Combo Taxi, ni wuli wakasana tunaburi kiumwe wala saa kumine vini na makumi ya wili zumugoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Chuti mwarimu duteza matwi ahaniho ibiganiro byacu tubisoreje nkambashimiye cyane ko mwahisemo kwicara radio yanyu ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuza.